Agriculture, amakuru mu Kirundi.
Tuko mugoro kwa gatandatu ni tariki ya 31 mu kwezi wa gatanu 2025 ndabaye mwiriwe ncuti bagenzi muhanda mwumvize ibigano vya radio ndundu kiritire numwanya wa makuru mu Kirundi amakuru agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Abana batandatu mu ikambi y'impunzi z'abanyekongo ifata kiwanza ya Musenyi muri komine Mabanda intara ya Makamba baramaze guhitanwa n'indwara itaramenyekana ni mu ndwi zibiri gusa abavyeyi bakibaza ko ari indwara y'agasama ariko bakavuga ko gushika ubu atamiti bafise kugira ngo bahangane niyo ndwara. Abantu batanu harimwo uwahora arongo isoko ya Kanyosha barapfunzwe arazikiringo cababa indwi zibiri bakaba bagijwe kuba kutuzu tw'ubudandazo 17 babanje kubomora uruzitiro rw'iyo soko. Kuri wa gatandatu kwisi yahimbajijwe umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi mu Burundi nko mu ntara ya Kayanza. Bamwe mu baridandaza n'abakunzi baryo bavuga ko basanzwe bazi ingaruka mbi zaryo. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru agamwe gw'ivyuma na Matiyo abona Yesu Tiodone niyenzwe mijenda yabashikirize mu kanya n'inkuri mwimukwayo
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kuba hamwiriwe mwanameje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru kw'abana batandatu mu ikambi y'impunzi z'abanyekongo yifata kibanza ya Musenyi muri komine Mabanda intara ya Makamba baramaze guhitanwa n'indwara itaramenyekana mu ndwi zibiri gusa. Abavyeyi bibaza ko yoba indwara y'agasama bakavuga ko ibura ry'imiti kugira ngo bahangane n'iyo ndwara ari intambamyi ibura ry'ibifungurwa bihagije bikaza bisongera isibe. Ayi Makamba twakura mugenzi wacu Serge Sindayigaya.
Umwana abanza kufatwa mu nuze mu mukanwa hazani bisebe okay baza yuko
ingwara ariko ehitana abana b'umuziza abanyekongo ngo yatangwe kwibonekeza ngo zibiri ziheze abana batandatu bo mu ikambi yifata kibanza ya Musenyi muri komine Mabanda n'intara ya Makamba bakaba babaze kwitaba Imana bivuye ku ndwara bivuga ko ishobora kuba ari agasama nkuko bivugwa n'uyu mubyeyi.
Abana bakwaye iyi ngwara yinje ikubita mu maso amaso yose akaca hinduka amaraso no mu nda nyine gakubitwa none nituzi ingwara yari ambitaro nashitse jo je niho banzanye twaje babire jo unda maze yinga n'imisibira abana batandatu bamaje gupfa
zingora zo nuko muri kino gihe iyo abana babo barundiswe kwivuriza ku bitaro bikuru vya Makamba bataronswe imiti ahubwo ngo basha barugikwa mu mazu adandaza imiti kugira bigurire kandi atamafaranga yo kurigura bafise
aha ngaho uzanye umwana usanze atamiti muri pharmacy acha kubwira ugende kugura nta namahera ufise nk'ubu jewe naje jenyene umugabo wanjye arasigara naje ufise abana batandatu uba abana basigaye nunze mu nkambi bonyine.
Izo mpunzi zivuga kandi ko ikibazo cy'ifungurwa baronswa aho bagwaje abana babo zidahagije bavuga ko ifungurwa zandikiwe umwana agwaye hamwe n'umugwaje gusa mu gihe umubyeyi aba yazananye n'utundi twana ahetse ku mugongo bigatuma aca ahitamo kubahebera.
Ibyo dufungura batubwiye yuko badushyira ka resitora hajya tugenda aho mu gatondo bakaduhereza agakate aduhereza n'agacayi imbaraga atanu tukiriguruka kuzuba tukajya n'imbaraga tsima n'imbaraga biharage ko nyene tubayeho.
Ishyirahamwe mpuzamakuru rije gufasha impunzi HCR riyemeza ko abana batandatu bamaze kwitaba Imana n'abandi batari bake bagwaye ariko bakemeza ko ibyo bijyanye no kwivuza byashinzwe ishyirahamwe TPO naryo rikaba rifitaniye amasezerano n'ibitaro bikuru vya Makamba ku ndwara zikomakomeye zitavurirwa mu ikambi. Twagerageje kurondera abajeje amagara y'abantu mu ntara ya Makamba kugira batange umuco kuri iyo ndwara hamwe n'iryo kena ry'imiti ariko ntiturashobora kubaronka. Ibyo biruhuko mu gihe mu mwaka uheze w'2024 ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwari bwamenyesheje ko indwara y'agasama ihitanye abana 77 kuva muri nzero gushika muri ntwarane uwo mwaka nyine. Hakaba haciye hatanduzwa urushanco ku bana bafise kuva ku mezi atandatu gushika ku mezi 59. Makamba, Serge Sindayigaya, Radio Indundi Culture.
Tuvenga mu ntara ya Makamba twerekeze mu Kayanza akuru wa gatandatu ku isi ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi mu Burundi nko mu ntara ya Kayanza. Bamwe mu baridandaza n'abakunzi baryo bavuga ko basanzwe bazi ko rigira ingaruka mbi mu buzima bwabo ariko bamenyesha ko barinywesha n'imvo zitandukanye nko kugomba kwikingira indwara n'ibindi ariko hari abemeza ko bageze kwiyumvira kuhe bitabi. Aho mu Kayanza twakura mugenzi wacu Jean Nahimana.
Mu gihe twaca mu gisagara ca Kayanza twashoboye kuyagana bamwe mu basogota itabi cyo kimwe n'abari dandaza kapitoni nandi muri rwo w'imyaka 65 ava ku musozi Karinzi muri komune Kayanza avuga ko yatangiye kunyita abafite imyaka 40 bitewe nuko yavumuna mu mazuru kubisho gihe akaba yashyaza abari dandaza kugeza nano mango yemeza ko itabi ari ryo rimuvura umuna iyo atanguye kuva mu mazuru ko rimufitiye akamaro ngo kuko amafaranga aronka ayikenuramwo mu vyankenerwa byo mu rugo Korotiri Daminani w'imyaka 50 numwe nawe wo kumutumba murago muri komune Kanza nyene amenyesha ko atazigihe yatanguriye kunywa itabi kuko nyina wiwe yatanguye kurimuha akiri muto cyane biturutse ku ndwara bita macu abantu bari bamubwiye ko uwo mwana wiwe yararwaye akavuga rero ko kugeza ubu yamafise inyota nyinshi yaryo ku buryo hakuri burayo fumabura ibyo afungura uwitwa Stefania nawe sindayigawe imyaka 56 wo ku musozi Musave mu gisagara ca Kayanza nyene nawe ati jewe itabi natanguye kuri mafise imyaka 6 ko nawe nyene byaturutse ku kuva umwuna nubwo buri uko abo bose basogota itabi barahurira ku kumenyesha ko ataco rimaze kiretse ko rishobora kuba ryo basinzikariza amagara mbere bipfuza nabo nyene kuriheba ariko gusa bikaba byarabananiye bakagera mbere aho bahanura wari we wese na cancana urwaruka kutigereza ko mukuyubira kunywa itabi uwitwa Piyo Ndikumana w'imyaka 60 yigeze kurinywa muri kino gihe akaba yararihevye kubera indwara y'ubumuga bw'ingingo z'umubiri ariyo paralize muri mu Gifaransa amiyesha nawe nyine ko atagaciro ahitabi mu buzima bw'urinywa agasaba mbere ko bishobotse leta yo kwihaniza burundu irima n'idandazwa ry'itabi kurya kuri umugi w'ubirenze ko nawe agahanwa hakurikijwe amategeko turamenyesha ko itabi ry'ibibabi ridandazwa mu isoko nkuru ya Kayanza riva hanini muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega ni mu gihe kera ryava muri komine Muhanga y'intara ya Kayanza muri ino myaka ryarahebwe risubirirwa n'ibindi biterwa mbombarugo mu Kayanza Jana Imana kuri radio Indundi Culture
Jana Himana na urakenu y'abantu batanu arimo wahora rongo isoko ya Kanyosha barapfunzwe araze kiringo cabawindwi zibiri bakaba bagirijwe kuba kutuzu twudandajo 17 babanje kubomora uruzitiro rw'iyo soko abakorera bavuga ko bibaza ko imigambi iterambere yindi yagiri hakoregwe ari naho basaba bajeje gutunganya iyo soko ko amabarusa makuru ajanye n'itunganywa y'iyo soko mu buyobozi bwa komine Muha bwemeza ayo makuru bumesha ko abakoze ivyo babwiza kubanza guza gusabira uruhusha mu buyobozi bw'igisagara ca Bujumbura musitaneri w'iyo komine Devota Ndayisenga akagabisha abahungabanye ubutunzi bw'igihugu kubazo bihanirwa n'inkuru ya mugenzi wacu ari Sendayizeye
abapfunzi rwiza babaza ibiri bagera kuri batanu harimo n'aho zarongoye soko kubw'amakuru dukesha uramutse wa komine Muha Devota Ndayisenga kuri ivyo bagirizwa utereje amaso mu bumanuko bw'iyo soko ubuntu tuzo twubatse ku ruzitiro karegwari rwubakishijwe amatafari bamwe bahakorera bavuga ko haheze iminsi harabihaye ububasha bwo gusambura urwo ruzitiro bahuba kutwe tuzu nkuko bamwe muri bo bavyigana abandi nabamenyesha ko bakibona izo bikorwa bikorwa bari bazi ko ari umugambi mushasha utangujwe kugira afise imitayi yisununuye baronka aho bakorera bisanzuye musitani wa komine Muha Devote Ndayisenga asigura ko abo bakoze ivyo babwirizwa gusaburusha mu buyobozi bw'igisagara ca Bujumbura akongera akamenyesha ko baciye basubirizwa mu mabanga bakaba nkuko umutwara bivuga bari bamaze kubaka utuzu tugera kuri 17 Devote Ndayisenga akagabisha abo bose bagerageza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ko bazobihanirwa isoko ya Kanyosha ikaba yasanuwe mu mwaka w'2017 hakaba hari hategekanijwe kubakwa utuzu tw'ubudandarizo twaba amajana 8
Radio Indundi Culture
Kaje ndundi kwitira kuri yacara bananya ku isa 12 n'iminota 25 gushira hamwe IDGB gishinze guteza imbere urwaruka rwo mu bwoko bw'abatwa rivuga ko rirajwishinga n'amabago makoregwa abana babigeme bo muri ubwo bwoko mu mashure iryo shiramwe rivuga nko kubadinda batifuza ziyongera ku ikumirwa bagirirwa umukuru w'iryo shirahamwe Oscar Mbonimpa asanga ivyo biri mu bikingibujije uwo mugwi uboneka mu bibanza by'inzego zifata ingingo fasaba kwi cyo kibazo cyo kurikiranirwa gwa hagufi n'abajejwe gufata ingingo kurikira Oscar Mbonimpa
biriho hirya no hino mu ntara kuba twazinda bitari mu mwumvikano bituma turazwa ishinga n'ico kibazo nuko iyo umwana atize agahura n'ibyo bibazo hari ibintu bica bihagarara kandi byateza kuzomufasha muri kazoza kandi n'igihugu kiba gihombye n'umuryango ubuhombye ni naco gituma rero ubwo rugeze guko abakobwa abanyeshuri b'abatwakazi bazoza barahotegwa biciye mu buryo hariho no gufatwa nabi ku ishure, hariho gukubitwa, hariho kugukumira, ibyo byose turabibona mu mashuri amwamwe. Ibyo rero bigiye biraba bica bituma na wa mujene w'umutwa aca yikumira kubera babona ibiri ko biramubako, bigatuma batraumatize mu mutwe, bwa bwenge arafise bugabanuka, urumva ko ari uruhombo ku gihugu. Nuko abarongozi b'amashure bagerageza kuza barumva ngo gwaruko bw'abanyeshuri babatwa, bakabikorera ko kugira habe gukinga abo bana babatwa, nabo ejo bundi baze bibone bari muri za nzego bashobora kuvugira abarundi mu mwizo nzego. Niwe bafise uruhara nini bwo kurikirana ibyo bintu ku mashuri, cyane cyane abadirekiteri barafise uruhara rukomeye cyane. Ayo mabi yakora umwana w'umukobwa mutwakazi boca bafata uwabikoze agacaje imbere y'ubutungane, urubanza rugacibwa ikibiriraho, kuko biba biboneka by'ukuri bagashyiraho ibihano tegekanywa n'igitabo mpanabyaha kugira uwo mwana acanakurikiranwa kandi arandanye n'amashuri.
Umugambwe Adele nawo widogera iti tukajya kanovera kindero mu mashure, muvugizi uwo mugambwe yibaza ko gafitaniye isano n'ihinduka y'intunganyo y'ivyigwa inyuma y'amatora bucaba. Augustin Shimirimana ashikiriza ko hamwe uyo mugambwe uri nk'ibibanza mu nama nshingamateka n'abajene ba makomine bibwirizwa gusubigwamwo.
Uno munsi uratangazwa n'umunyeshuri heje kaminuza wamugira ngo andike kete rikamunanira ubona ukiyumvira ahantu yaciyuka habura. Uno munsi ndero yasubiye inyuma ku rwego rwo hejuru, na cyane cyane aho hagiriye kuza ibijyanye n'inyigisho zishasha, biboneka ko byahagiye bitarigwa neza, bituma umwimbu w'abana usubira inyuma. Umunyeshure yarakora ikibazo ageze mu mwaka wa gatandatu concours national, muguno munsi aribandaniza agera mu icyenda turacamufata ukuboko mu kwandika. Naragiye turi muri zino formation zo gusubirigwamo ivyigwa, batubwiye bati umunyeshure tumubajije umugwa mukuru w'igihugu, tugaca dutanga imigwa mikuru y'ibihugu nimba ari bitatu, aho ni muri cagura, agaca yandika ku mugwa mukuru w'igihugu c'u Burundi, agaca yandika Kigali, Kigali ni mugwa mukuru w'igihugu c'u Rwanda. Aho bavuga bati umwana bayakoze aba yamaze kumva ko avuze umugwa mukuru, kandi mwigisha utakimuhaye ni woroheko. Ngaho rero aho dukundira kuvuga tuti indero yishwe na beneyo, dutegerezwa gusubizaho ishure uko ryamye, hanyuma tukarirondera ibijanye n'igihe tugezemo kugira ngo vyongere kuvyara ibihahora muri kaminuza. Kwa abana baza mu myaka ya mbere ya kabiri niyikurikira baronka aho baba bagategura ivyigwa neza kugira ngo uburyo igihugu kiza kibashirako naco kizogire kiti abo twigishije umusaruro wabo nguyu.
Augustin Shimirimana akaba ari umuvugizi w'umugambwe Adele. Turangijeza no makuru yacu mu gisata cy'ukwinonora imitsi, ikigo cya kirinkino zitandukanye bita Centre Olympique Africa kiri mu mpanuka bw'igisagara cya Bujumbura, kivuga ko hacibonekeza ikumigwa ry'imigwi imwimwe mu nkino. Umuyobozi w'ico kigatanga akarorero k'abana bagendana ubumuga, hatunganywa amahimiriza ku bijanye n'inkino zidakumira ku bana bari hagati y'imyaka 10 na 15 kuri uwa gatandatu. Celestin Mvutse Banka yavuze ko biva ku kutamenya uwo muyobozi, yameje ko hakwiye kugwizwa inyigisho kugira ngo inkino zidakumira zitimbatare ku neza y'ugwaruka. Kurikira Celestin Mvutse Banka,
haba hariho bamwe ushobora gusanga bagendana ubumuga ariko si baba ari benshi, ariko no kugira batangure kumenya ko abantu bagendana ubumuga, abantu bashobora kuba bari mu migwi ivuga ihohoterwa, ko nabo ari abantu nk'abandi, ko nabo ari abantu bategerezwa kwinjizwa mu buzima nk'abandi, babe abantu ba mbere babitaho, babe abantu ba mbere bamenya ko abo bantu ari abantu kwitabwaho, ku buryo uwo bazobona haba ari ku ishuri cyangwa no mu kibano bashobore kuzumwitaho nka kurya bamwe babikora muri sport, kandi bashobore kumenya ko nawe uko mu ntege nke ziwe ashobora kuba afise ashobora kugira icyo afashije mu kibano, ashobora kugira icyo afashije mu iterambere. Icyo kintu kirakomeye cyane kuko kereye ngaho n'abajya badakumirwa barabona ko bafise agateka, barabona ko bafise uruhara mu iterambere ry'igihugu, kandi barabona ko nabo hari icyo bashoboye, bashobora gutera umuganda ku buryo bataguma nabo baca bikumira babona kumenga ntacyo bashoboye, ariko mu nkino bigatuma naho tubashyira habuna nabo bagashobora gukina kuko hari inkino zigenewe abagendana ubumuga kandi murabona ko abaramutse baserutse bakaja hejuru hari icyo bazana bagaseruka igihugu
Celestin Mvutse banka akarongo ikigo cakira inkino zitandukanye bita Centre Olympique Africa kiri mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura nero kuri ino nkuru nyene turangije ko makuru yacu ariko kubadufatiye mu nzira tubibutse ingingo nkuru nkuru zari yagize Abana batandatu wo mu ikambi y'impunzi z'abanyekongo yifata kibanza ya Musenyi iri muri komine Mabandi ntara ya Makamba baramaze guhitanwa n'indwara itaramenyekana mu dwizi ibiri gusa abavyeyi bakibaza ko yoba ari indwara y'agasama ariko bakamenyesha ko imiti y'uguhangana n'iyo ndwara ari intambamyi kuri uyu wa gatandatu ku isi ahimbaje umunsi mpuzamakungu hariwe kugwanya itabi mu bundi nko mu ntara ya Kayanza mu badandaza n'abakunzi baryo bavuga ko basanzwe ibazi ingaruka zukunywa itabi ariko amenyesha ko ari bamaze gufata ingingo y'ukuri he abantu batanu harimwo uwahora arongo isoko ya Kanyosha barapfunzwe arazi kiringo caba bindwi zibiri bakaba bagijwe kukuba kutuzu tw'ubudandazo 17 babanje kubomora uruzitiro rw'iyo soko musitaneri wa komine muha Devote Ndayisenga akagabisha abanyahungabanya ubutunzi bw'igihugu ko bazobihanirwa nkengurukire mwese mariko murayumviriza nkengurukire na Matthew yawe na Yesu yamfaje mbwa bw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye nabashikirije ndabifuze kubandanya mugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane